Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiboneza nchuti, muteza matwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri komera Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Ikibazo cy'impunzi bitegerezwa gutera guti mu byambe. Ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura, uri kugobabwira amatora abantu 500 bari hanze. Abantu imiliyoni 5 banyegeye.
Ni Leon Sengendakumana icegera curongo yo mugambwe sa wanyafrode bo mu gihugu cy'u Burundi avuga bimwe mu bibwirizwa gukorwa mu gisata c'impunzi imbere y'amatora ategekanije kuba muri 2020 mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya babaye barasibije ibirori byo kurahiza umukuru wabo Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu yanse kwita amatora y'ico gihugu mu kwezi kwa cumi. Ivyo yabishikijwe byashikijwe n'umugambwe iwe kuri no w'Imana Runani na Zahurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwari rwateguye ibirori byo kurahiza Odinga nk'umukuru w'igihugu kuri no wa kabiri. Umunsi Kenya yihimbaza intayo yo kwikukira nyuma y'indwi zibiri Perezida Uhuru Kenyatta arahiye ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ubwo Runani na rwatangaje ko iyo ngingo yafashwe nyuma y'imibonano ikomeye rwagiranye n'impande zitari nke mu gihugu no mu makungu ariko batashimiye gutomora baribo. Mushikiriza amazi mukuru wa Repubulika iharanira Kenya ya Repubulika muri Kenya yari yaragabishije mu ndwi iheze ko mu gihe Raila Odinga yoramuka arahiye yobahemukiye igihugu kandi ico gihano gihanwa n'ico gihano gihanishwa igihano ico ivyo bihanishwa igihano co gupfa muri Kenya. Ibiziga by'abasirikare 15 ba ONU baturuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bitegekanije ko batahukanwa muri Tanzania ku munsi wa kabiri canke kuwa gatatu. Ivyo vyatangajwe kuno w'Imana n'igisirikare ca Tanzania. ONU isigura ko abasirikare biciwe ahitwa Semuliki ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kane w'indwi iheze bishwe n'abarwanyi b'umuhali IDF barwanya intwaro ya Yoweri Museveni haraheze imyaka 31. Muri Tanzania General James Mwakibo lwa agira kabiri mu butegetsi ba gisirikare yavuze ko abo basirikare baguye mu ntambara yamaze amasaha 13 barwana nabo barwanyi ba ADF bari baje kubatera. Ishami mpuzamakungu ONU ritangaza ko muri Somalia abanyagihugu barenga 4,500 bamaze kwicwa abandi barakomereka mu ntambara yabaye kuva muri 2016. Ibiro by'agateka ka muntu muri ONU hamwe n'igisata cha ONU kiriko kirafasha muri Somalia byarasohoye raporo yerekana uruhara impande ziri mu ntambara muri Somalia zagize mu kwica abanyagihugu. Mu matohoza yibanze ku kiringo kiva mu ntango z'umwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa 10 2017, ONU yatohoje abanyagihugu 78,000 ko aribo bishwe hamwe n'abandi 2,507 bakomeretse cane. Muri abo Al-Shabab yishe 60%. Dijugi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumvikana byacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ongere ndabahe ikaze nchute bakunze ibijwi rya Amerika. Abana babiri baritavye Imana kuri no w'Imana biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komune Buganda y'intara ya Cibitoke. Amazu atari make arabomoka, imirima nayo irononekara kubera iyo mvura nyene. Mibivahisenzi ko banyankakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke yanyarukiye aho vyabereye.
Igisagara cha Buganda kiri hefo y'ibarabara rya Bujumbura Rugombo nico cahuye n'amasanganya aturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri w'Imana ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Umukuru w'umutumba Gasenyi Niyonzima Edi wasinzikaye cyane yemeza kwiyumvura yononye bitari bike mu miryango y'abarayi babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri ntibari bafise ayo bacira nayo bamira mu gitondo cuno wa mbere. Umukenyezi Irankunda Bienvenue ntiyashoboye guha ikiganiro Ijwi rya Amerika kubera mari aririra ikibondo ciwe cyahitanwe n'umwuzure. Bigirimana Pasikari, umugabo w'umukenyezi yari umutima amenyo, yabwijwe rya Amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro.
Jewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye, nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera, ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora. Ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka bibiri, umugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye, maze kugoma baje mu nyuma ni bo bamutoye. Yego,
iyo mvura yisegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu. Abanyabuganda baraye bashikiwe n'ivyago, bavuga ko itunganywa igisagara cabo riri mu bituma haba imyuzure muri no minsi imvura igwa ari nyinshi. Bafise ico basaba.
Ico byaturutse ko n'ibintu bimaze iminsi bimwe bigeranije igisagara ca Buganda. Mu mvuzo bwa mbere ico nobona nuko maparasera yacu ntabwo ateguye mu buryo bwa kijambere, ni naho duti mfane kubyerekeye amazi yigwirirana rirenze urugero. Ni leta yo kora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagara.
Dufise ishavu rikomeye cyane, na cyane cyane twari tuye abategetsi igihe bari kubakira ibarabara rya Sojeye. Twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu Nyamitanga Kagunuzi bagiye babikora. Ariko twebwe ico gihe abategetsi bacu ntibatwumvirije, ntaco byavuyemo. Urabona rero ingaruka y'ibyo ataco byavuyemo. Twasaba rero ko mu by'ukuri nyamba byashoboka y'imifurege batatwubakiye ngo irengane igisagara, ko boyisubiramo bakayubakira bakayihinzira imwe, amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu.
Mustanderi wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga 50 idafite iki kumusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka. Abakozi b'Imana bane bo mu idini ya Emmanuel ahe Buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impome z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro. Eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahenutse kubera igihugu uhusi ivyatumye habo bukene bw'umuyaga nkuba. Abawukoresha ahe Buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine Buganda y'intara Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye mu kanya isase ca dutandukira igisata c'impunzi z'abarundi. Mwiganiro bihuza abarundi vya rimaze imisi bibera arusha muri Tanzania, ikibazo c'impunzi carateye impari zitari nke. Ico bikoze abanyepolitike bose barahuriza ko hakwiye kujaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu vyabo, ariko bamwe muri abo bahunze bobo bivugira ko bataratekanirwa kugira ngo bashobore gutahuka. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu yarusha Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye ivyo biganiro kuva bigitangura gushika bihere.
Ikibazo c'impunzi z'abarundi bahunze kuva mu mwaka w'2015 caratwaye umwanya munini mu biganiro byari bimaze iminsi bihuza abarundi byarangiye ku ndwi iheze. Umugambwe Sawanya Frodebu ubona ko amatora y'umwaka w'2020 yarakwiye gutegurwa impunzi zose zamaze gutahukanwa. Rero nsengenda ku mana nicegeye acutwara uwo mugambwe.
Muri bimwe nariko ndakubwira by'umwuka mwiza impunzi abapfunzwe abanyegeye hari n'abanyegeye mutazi kandi bo benshi haja mu gihugu no mu mugambo uri kutegetsa aho abanyegeye bipfuza ko ibintu byo hinduka mugabo karaho babivugira ni benshi. Ngira ngo uwo baharura turarenga imilyoni 2-3 bipfuza ko ibintu byo hinduka mu gihugu cy'Uburundi mugabo tukabaraho tuvugira. Rero urumva yuko ikibazo c'impunzi kwitegereza gutore gutimo byambe ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo hindura uri kugomba kugira amatora abantu 500,000 bari hanze, abantu imiliyoni 4-5 banyegeye, abantu 10,000 bari mu gasho. Aya matare y'amatora bwoko
no mugambwe iprona uturukamo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ni kubibona. Abel Gashatsi aramutswa uwo mugambwe yasavye umuhuza kuyofasha kugira ngo ico kibazo c'impunzi kive mu nzira.
Turavuga yuko aya matora yoba abandi bose bari mu gihugu nico gituma turaje niki naho umutekano ugeze mu gihugu turabona ko intambwe ishimishije tugasaba ibiro by'umuhuza tugasaba leta y'u Burundi ndetse hasere n'amakungu ko bafasha kugira ngo impunzi zitahuke
izo mpunzi zivugwa ishami mpunza makungu HCR rijejejwe rivuga ko barenga 410,000 ubu ico gitegere nticemewe n'intumwa ya leta mu biganiro Trans Ntayiraja uwo mwunganizi mu bushikiranganje bw'intora ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ku munsi ico kibazo c'imunzi avuga ko ico gitegere cabwirizwa kuba caragabanutse kuko abamaze guhunguka barenga 200,000 yizeza impunzi ku mutekano w'abatahutse ucungerwa bikwiye
nabomba rero kumuza bene wacu ubu tuvugana hamaze gutabarenga 200 baguma baza kuva tugize ya nama ariko nabaga gutera kamo nabandi bose bari mu Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro umutekano baze turime twahiye gucacha no kwitura bahumurije ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batuvugisha ukuri kuko ushase gutataje mu kinyegero biheza bikamugora utuvugana muri uwo mwaka gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorotse kugira uyimenye aca kwereka kije ka professeri iba yaramuhaye urumva ko ari kibazo nibareke kuko amateka mutaba kongo aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no burenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze
naho biruko bamwe muri abo bahamagarirwa gutahuka twaganiriye bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke
uhunguka niko gushaka kumuntu yeki na harene desaba no kuba bena mbeto kumba kidugu kiratekanye ariko bakatwemerera yuko mushike mu gihugu nti yari mwo kazo bishikiramwe ariko abantu turi kumenya rugusu batereke ku inyigisho y'u Burundi ubwo bisitoni cyane bakora nyene bashobora kugira gushikiramwe
n'uzana n'abandi bantu politike bahunze bagashaka amajambo bo bakatuka mu rizati mu cyaha ku mihafa ya leta nyene twahunga ibishoboka
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wowe bakwiyumvire baba bakwishe wowe bakwiyumvire batanikera mbere na rimwe ushobora kubakora ibihano urumva ntatanditswe nibyo uno muhitsi gahagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimudokora
leta y'u Burundi iherutse kurungika intumwa mu makambi nka yose y'impunzi kubahamagarira gutahuka kubaka igihugu cabibarutse ibiharuro by'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi byerekana ko giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato 12,000 n'umugambi uzobandanya no kumwakuza hagahunguka abarenga 60,000 Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenwe nawe nyene tukivuga ivyerekeye impunzi z'abarundi abagendana ubumuga bo mu ikambi yo mu Rusenda bavuga ko bahangayikishuje no kutavuzwa indwara zikomeye bagendana ishami rya ONU ribitaho RCR ryo ribahumuriza ko rigiye kwihutira gukemura ico kibazo Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika muri Congo.
Gusuzugurwa kugira isoni mu bandi ndetse no kutavuzwa indwara zikomeye ni bimwe mu bibazo by'ingutu ababana n'umuga butandukanye bo muri inkambi bavuga yuko bakunda kugenda bahura nabyo nkuko bisobanurwa na Ndikumana Jean Baptiste umwe mu bagendana ubumuga babarizwa mu nkambi yo mu Rusenda
twebwe kuvugwa kwacu hariho izingwara zikomeye cyane gose urabona za kronike ndizivugwa nkuko bikwiye ni ugiye kwa muganga bagusondeka ibiri iki kinini kimwe cyangwa bibiri icyo dusaba rero iki kinini kuvugwa niba hari ba specialist bizongwara bakazivuga turagwara ingwara z'umutima turagwara ingwara za estoma ama diabete chronique turagwara amafigo ibintu bya chronique apana bisanzwe nka je ngwara ndagwaya maso ndiko ndasaba ubuvuzi bukomeye niyo ngiye kwa muganga bampa umuti ntuze yutunirwe tubiri dutatu iyo ugiye kuvuga ingwara zikomeye ni hamwe akubwira ngo ejo rindira cyangwa turagwaha ibinini ukabura muri nani
Rwanda gushamye by'umujyango w'abibumbye gitaye impunzi HCR ubwo hizizwaga umunsi w'abagendana ubumuga mu nkambi yo mu Rusenda tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'impunzi muri HCR bwana Zazu Gabriel yavuze yuko bagiye gutangira kujyana kuvuriza ibuvira abafite indwara zikomeye 25 aba bagendana ubumuga bakomeza kandi kugaragaza izindi mbogamizi bagenda bahura nazo zirimo kuba hari abahabwa igishoro cyo gutangira kwihangira imbere imirimo abandi nabo icyo gishoro ntikibagereho kandi bose bafite ubumuga
tumaze kumva twe turaho batubwira ko hari abarose ibihumbi janaja nabyo byo gukora imigambi akabatani inama twumva ko natwe dushobora gushikirwa tukaba tugumye uko tukaba twumva ko ubu bariko barategura guha bari mu mashyirahamwe mugabo nayo mashyirahamwe tukaba tubona ingene ari karakogwa bakavuga ko bya bindi byahabwa abantu umuntu umwe ibihumbi jana bishobora guhabwa abantu nka 10 cyangwa 20 bakoraniye hamwe bitera icuka kibi rero kuri babona umwe agenda ugenda n'umuvuga nkawe yaronse ibihumbi jana biri hamwe akaza kwikorera umugambi duka tusanga ibyo bihumbi jana rero no munsi umugambi uciye uhinduka bihawe abantu 10 cyangwa 15 bakoraniye hamwe urumva hico rero gicatuguye neza naho turiko turagerageza kuja hamwe iboneka ko harabari bagenzi bacu bariko batwigamba bavuga ko bo baronse umwumwe amafaranga atubanutse mugabo umwe abaye nabo bakaba bagiye gusangira bangana 10 cyangwa 15 amahera angana na yaronse umuntu
umuyobozi uhagarariye abagendana ubumuga muri inkambi bwana Habumuremyi Remi asaba amashyirahamwe akorera muri inkambi yo mu Rusenda ubufasha kugira ngo bakomeze guteza imbere imishinga batangije
kandi ngo nije tugira amashyirahamwe yo gukora amasafuriya n'amasafuriya ngura amapasa gorori impuzu gukora amagati to wakora mu mikate n'ibindi turashinga amashyirahamwe yo korora inkoko itatu ibyo twage twunganya mu buryo buke dufise ubukene bwacu ama twasaba mu by'ukuri abashobora nko kudufasha kugira ngo iyo migambi itere imbere ngabo hani turafise ibibazo kenshi na kenshi rimwe na rimwe iyo turiko turumvisha abagendana b'umuga ntibabyumva kuba ngo bacavuga ati ibyo gutanga amafaranga tugendana b'umuga dushobora kuyaronka kuko muradze ko abagendana b'umuga bikunda kubagora nicyo gituma two tubasaba ase na sende na arde bashobora kudufasha kugira ngo by'ukuri muri iyo migambi baduhe uburyo kugira ngo ishobore gutera imbere
hari inkunga ngo babahaye iyo nkunga mwayikoresheje gute ngo hari abayibonye abandi ntibayibona
muri ibyo ntabwo yasanze igendana abagendana b'umuga yari abatama b'umuga n'abagwaye umugera ariko baracaguye ngo bake bari kurusha sinovako ari ibyo abagendana b'umuga tubwiye igice abagendana b'umuga nta kintu kiboneka ndabona abamaze kubona iyo mfashanyo nk'abantu 15 ndetse ko hari n'abandi bake bashaka ku 10 baba bimereje koronka iyo navuga ko bwo kwihangana kuko twese turi cyarindiye ko batwemera ko bashobora kudufasha kuko hari n'imugambi bavuga ko wimirije gufasha abari mashyirahamwe bagendana ubumuga
tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda habarigwa abagendana ubumuga barenga 500 ariko bagifite n'ibibazo byo kutagira amashuri yabagenewe badasenga bo ku bwijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Tocabandanya n'amakuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi kuri no w'Imana niho abahungiye mu gihugu c'u Rwanda bahimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uwo munsi wateguwe n'ugwaruka kugira ngo bwibukanye akaranga ku Burundi inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana adukorera mu gihugu c'u Rwanda
Umurisho w'ingoma niho uguruye umunsi ugaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwahariye guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro umwe mu baserukira amashyirahamwe y'ugwaruka yatunganije umunsi mukuru amenyesha ko intumbero yabo kwari uguhuza abarundi na cyane cyane ugwaruka kugira basubire baronka karyo ko kuvugana ibijyanye n'akaranga ku Burundi n'ibyiza byari bikagize
icyatumye cya mbere tubyiyumvira twaragomba yuko abarundi bahungiye ngaha I Kigali twosubira guhura tukicarana turaraba ikintu cyoshobora kuduhuza kandi bwihuza abarundi bose mu butandukane bwabo dusangana umuganuro twafashe nk'umuganuro n'atamwami dufise ngaha mu buhungiro kugira ngo umwe wese yumve yuko bimuraba kuko mu ntwara ya cami abarundi ntibari bari nice bose bari yumva yuko ari abana b'umwami nawo mwami nawo akaba se barundi niyo mpamvu twiyumviriye gukoranya abarundi tubicishije mu munsi mukuru w'umuganuro no gusangirira hamwe ibya kera ibya kahise n'imigenzo ya kera bihurikiye mu mfungurwa canke mu nyigisho nziza zari ziri muri iyo migenzo ya kera
umwana akiri muto yari yitavye ivyo birori amenyesha ko yahungukiye vyinshi cane
nakwiye vyinshi cane bikomeye kuko jewe
kuhera mungo niga muri primere cyangwa mu yindi minsi yose niga ibintu n'ibyambere nayinda nzumvise ntabara numva ngo umuganuro rw'ababyeyi barimbira mugabo nta kintu na kimwe narinda biziho haba ku mateka haba ku bya basogokuna basogokuruza mugabo uno munsi rero mvuye hano menye byinshi cyane
nk'ibiki
ingene abami bakora uko batubwiye ku byerekeye hayo ingene umwami yatumiraga igihugu cyose akazana abantu agaterekera agaha imyaka ibintu byinshi nyine badusiguriye byinshi cyane
wabishimye
nabishimye cyane ahubwo nsaba yuko byokongera bishobotse bikazobera no mu gihugu cyacu.
Ibyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro n'abahumure bari bavyitabiriye uno mutama w'imyaka 77 amenyesha ko bihimbaye cyane kubona ugwaruka guyumvira ko n'impunzi zikeneye kuguma zitaho ibijanye n'imigenzo igihugu cyabo.
Uyu munsi mukuru w'umuganuro wabaye ikigwa ngendera ko cingene abantu abarundi bose b'imihingo yose ubwoko bwose baja hamwe kwigina hamwe umwami wabo bamwereka ko ari se barundi. Ibyo rero bikaba bishimishije cyane kandi wabonye yuko bose bagira bati mu mwakuza w'umuganuro dushike twatashe turabyifuza yuko bizogenda neza kugira ngo tube twamaze gusubira mu Burundi twese.
Kubona iki cyumviro kiva mu gwaruka ubihensiguro
ndabihisiguro ko gwaruka rubona neza rukanura kandi bavuga ngo kazoza ni kazoza ku gwaruka nibaza ko gwaruka ruriko rurafata ibintu rubishyira mu ngiro kugira ngo ruze rushobore ibyatunaniye.
Muri ivyo birori vyabereye muri Oasis of Peace Kicukiro mu gisagara ca Kigali kabaye n'akaryo ko gusangira imfungurwa z'ikirundi nk'amateka y'ikirundi ibigori bitekanya amashishwa intete gusangira amata be no kunywa inzoga z'ikirundi nk'insongo n'impeke. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana inkuru yiwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Tuve mu gihugu cy'u Rwanda duce tugaruka ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi. Baho kuri no wa mbere hatanguye ihiganwa ryo gusiganwa na makinga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye iby'iryo higanwa. Eroje amahoro ngaho mu Rwanda mu Burundi. Eloje.
Ego me Diane iryo higanwa nko kuvuze ryatanguriye mu gisagara cya Ngozi no buraro ko bigiye guca Burundi bikaba byitabwe n'ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Igihugu kititabwe akaba ari igihugu cya Sudani y'Amajyepfo cyari cyabivuze kuva mu ndwi iheze yuko kidafise ububasha bwo gucikana abanonotsi cyangwa abadereva bacu hano mu Burundi. Ikindi gihugu cyasize ku munota wa nyuma ni igihugu cy'u Rwanda kibanyi cyari cyabuze ko kizungukira abadereva batandatu muga ku munota wa nyuma bakaba bavuze ko bataza impamvu abatunganije iri higanwa bakaba atazo badushikirije. Hanyuma muri iri higanwa kandi twabwira ko ryagiye kugurwa na Perezida Nkurunziza umukuru w'igihugu nawe nyene yafashe ikinga araheza anyonga ibirometero bigera ku 10 uvuye mu gisagara cya Ngozi ashikaho bita mu Rukecho ari kumwe n'abandi bategetsi akaba rero yifatikanije n'aba yakaba yavuze ko ari akaryo keza kwerekana ko igihugu cy'u Burundi kimwe amahoro kandi ko ari nyabagendwa kandi mbere n'akaryo kunezeza Abarundi muri kino gihe tw'imirije iminsi mikuru yo guheza umwaka y'ubunani na Noheli.
Uwatsinze iyo higanwa ninde none?
Iri higanwa kuri inshuro ya mbere Diane ubunyene duhegeye gushika mu gisagara cya Bujumbura tuvugana uwaritsinze ni umuganda. Uwo muganda ni waritsinze akaba yagize iminota 3 n'amasogonda amasaha 3 n'iminota 26 n'amasogonda 5 akaba yitwa Kagimu Shazi akaba rero ariwe yabaye uwa mbere. Umurundi yaje ubwa mbere yaje mu kibanza kigira gatatu akaba yitwa Kiza Obed uwo nawe mu byatubwiye byamubabaje nuko yibaza ko ari ku wa mbere mugabo mwitunganywa akavuga ko yabaje no kubona ko mu misozi iyo muri Bujumbura nta ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirare haci bikamyo bya rukururana bijya mu bihugu byo ngaha mu karere hari gihengo byabaziriye mbere bamwe n'amakinga yabo arahononekarira akanasaba ko kuri inshuro zine zisigaye abapolisi bakugiza hirya bene ayo mamodokari yabaziriye.
Urakoze cyane gose Roje Urika neza urabandanye ukurikirana ivy'iyo nkuru hama turaza kongera kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Kongere dusimbire kandi mu Rwanda abanyagihugu muri ico gihugu bavuga ko basanga ivyo leta yabizeje ko muri 2020 abanyagihugu bagera kuri 70% bazoba bararonkejwe amatara atariko bizoba bimeze asumta kaboyi niwe tubaze ibindi kuri no nkuru.
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi. Kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi. Abaturage bavuga n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo.
Amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona.
Bamanitse insinga ngo tuzabone imuriro zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze ngumuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho. Hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera.
Ni ukuvuga ngo iyo bakije imashini twebwe turi gukora mbese ndi kogosha nk'umuntu umuriro wituzima.
Radio wenda Sonitech yiravuga. Televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibitse. Ampuri ira radio nini urayireba. Tibayishyiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha abamabondo bose urabona bafite amasaro. Tubona ko ari kuzerera. Kari twese dore dufite umusatsi.
Leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igize amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi.
Ncane ntuza itoroshi cyangwa nabonye amafaranga yo kugura buje nka karyo ncane.
Haje udusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha.
Nyine iyo ubukene buje ntabwo ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene.
Iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki?
Ubona asanzemo naratunaho twarakundira gukoresheje urashira ubundarekera kubera ko nta mafaranga.
Nta n'ubuzi uko ikora kuko utarongera kuyikoraho?
Oya ntabwo nyine kuyikoraho rwose. Ntabwo nongeye kuyikoraho. Bitewe n'uko amafaranga nta rero sinzi ukuntu nabigenza.
Hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujya muyacana?
Ntabwo tuyacana. Washijemo. Twacanye batya duha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana. Twabuze amafaranga. Kashe powera hari ariko itara naririmo.
Ubwo nijoro mubonesha gute? Ntabwo muraricana mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe.
Twegeje kuyacanaho.
Leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 Perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'100% mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34%. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi, leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi, umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo adusobanure neza aho iyi gahunda igeze, ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze, avuga ko afite indi mirimo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tutse banyuranye mwari muduteze amatwi kandi nungaha dusozereye ikiganiro cacu hanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye batugejejeho inkuru mwumvise. Minga bw'ivyuma harimo ingenieur ari kumwe na Macbilia Bero, bakoze Hamadiane na Hazoma ari kumwe kuri mikro. Nifatikanije na mugenzi wanje Jeje ni Mukankusi yaraduhagarikiye mu kwifuriza indwi nziza. Turaza kongera amasaha ari imbere mu bindi biganiro.